ni Radio Ijwi ya Amerika. Kwa Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka nongiye kubaramutsa abagenzi mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere abuguruye ama radio yanyu ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Turabona guturira amashamba birabangamiye ibidukikije. Hariho kurima mu mashamba tuvuze rero ibidukikije bahari ngo bya binyabuzima gacazamo rero n'ibitari binyabuzima imitumba amasoko n'ibindi.
Uyo ni Samuel Ndayiragije atwara urwego rw'igihugu rujejwe gucungira ibidukikije OPBE mu Burundi. Ni mu kanya makuru tubateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avuga ku Burundi no mu karere k'ibiyaga binini, impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'amajefo muri Congo zirasaba ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi ya CHR kubaronsa ibikoresho byo mu nzu birimwo ibisaswa n'ibirago kuko ibyo bari basanganywe murantunga bimaze gusaza bimaze guhera. Ni nkuru mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye tumutega amatwi.
Nyuma y'imyaka igera kuri ibiri, impunzi z'abarundi zihungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu nkambi yo mu Rusenda tangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byo kubura ibirago n'ibiringiti byo kwiyororosa bitewe nuko ibi bikoresho bawe n'ishyiramwe mpuzamahanga gita w'impunzi ku isi hase ubwo binjiraga mu nkambi bimaze gusaza.
Mbo mu nkambi hari abahamaze imyaka ibiri, hari n'abahamaze umwaka. Abo bose kuva binjira inkambi nta n'umwe aregera aronka ikirago. Ubu bose baguma barira ko batakirago bafise kandi niyo kurabatse bijanye n'ikirago nturonkuguhinyisha. Twese turarinze, hari abajyama hasi, hari abasasa ibyatsi hasi kugira baronge n'abajyama. Urumva tubaye nk'umubwo buzima, turarindire turabe ico bazotubara kugira turabe tworonke ico tuzaturajyama.
Wowe uhewe rukaga ikirago ryari?
Je ninje inkambi mu demere 15 mu kwezi kwa 12 kugeza ubu sindigera ndonke ikindi kirago. Ubu ikirago ndyama ko cyarashitse ndajyama nkarara mu mugongo wose nababaye. Bukiye mu gatondo nkasanga umubiri wose umenga araye mu ishamba kuko cyamaze gutabagurika kimeze nabi.
Hari n'izindi mpunzi zo mu Rusenda ziyamya yuko zagiye zigurisha bimwe mu bisaswa zagiye zihabwa kugira ngo zikemure ibibazo by'imibereho itari myiza bagenda bahura nayo mu nkambi. Hatwavuga nk'uyu mubyeyi wahisemo kugurisha ibisaswa kubera yuko yashakaga guhinduranya indyo aho abana be bari mu kibanza cy'agateganyo cyo mu Rusenda.
Twaciye tubigurisha turabyifashisha, urumva nubwo bureta twarabugurishije n'akarago turakagurisha kubera amezi twari tumaze ngaho. Dusataga kwembe tukaryama n'akandi gakwembe tukifuka, gasanga umugore n'umugabo bajyama ku karago kamwe bari kuduha n'uburago bubiri basi abashitsi bo umushitsi nawe tumujyamika ku gahema by'ingo dufite akandi gakwembe tukamusasira gakwembe akaryamo.
Iki kibazo cy'ibisaswa bimaze gusaza izi mpunzi z'abarundi zivuga kikaba kigaragara cyane no mu mazu y'abasore bakiri ingaragu, bakaba bashira imbere ko bibagora iyo bagenderewe n'abashitsi kubona ibyo babasasira.
Kuri twebwe nka tayi ibisaswa bimara umwanya muto cyane, nibishobora kurenza amezi atatu. Gikurure kirimo iyo dufite nk'abashitsi n'ukuri nitironke ibyo tubaha nabo kuko akarago kamega kuri umwe n'uburengete bukuri umwe umusegetera wo dukwira, ariko ibyo kwifuka n'ibyo gusasa ntabihari. Jikino sawa udukorera nuko boduhe bisaswa bikwiye, umuntu agashanja akagira icyo aho umushitsi akagira n'icyo akoresha nabo.
Abandi nabo bagahitamo kugurisha ibyo bisaswa byabo kubera yuko amadolari 15 bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM adashobora kubatungaho kwezi kose.
Twabasiribateri ibyo hari aho usanga wishomerere yataye baguhaye ntimaze ukwezi na nyakara kugacu kadandaza kajengyama ku bikarito akarago narakariye bunyongera kandi ibyo bafazari.
Izi mpunzi kandi zikaba zigaragaza yuko zimwe muri zo zifite ubukene bw'ibikoresho by'amasafuriya. Ni nyuma yaho ishyirahamwe rya Action d'Espoir umwaka ishize w'2016 ryatanze ibikoresho by'amasafuriya ku mavirage amwe aba muri iyi nkambi yo mu Rusenda.
26 na 25 n'amasafuriya twarose nta byombo twarose nanabige byombo amasafuriya abiri baduhaye tumaze imyaka ibiri azotumaza iyi minsi tumaze nk'amasafuriya yaraheze ubu buca twiba. twiba nibaze batugirira ingorane kuko tuzatwibye kwera tubuze ibyo dutekamo
impunzi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zisaba yuko hase cyaziha ibisaswa n'imyambaro yo kwambara ihagije ndasingabo kubwijwe rya Amerika mu ntara kiva majepfo mu Rusenda
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri uyu wa mbere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije, Leta y'u Burundi ihamagarira abanyagihugu kwirinda ibikorwa byose biturira ibidukikije, harimwo gucukura nabi ubutare, gutagwanya inkukura, guhonya ibiti n'ibindi. Amashyirahamwe yigenga nayo asaba leta gushyira mu gisata cy'ibidukikije amafaranga akwiye. Avuga ko yoshima ko ibice 40% byayo yokoreshwa ku mwaka yoja muri cyo gisata. Eloje buri kaneza aratubwira ibindi kuri inkuru.
Samuel Ndayiragije atwarwego rw'igihugu rujerwe gucungera ibidukikije OBP yashikiriza ko umunsi wahariwe gukingira ibidukikije uhambaye rwose kubera muri kino gihe bibangamiwe haba mu Burundi no ku isi yose. Ndayiragije yerekana bimwe mu bintu bibangamiye ibidukikije mu Burundi kurusha ibindi.
Igwirana ry'abantu riguma ribangamira ibidukikije nka mu gihugu cyacu n'ivyo mubona, ha mashamba, ibibira n'ahandi. Turabona ko ari uguhornya mu mashamba gufatiye na cyane cyane kutatahura kamaro k'amashamba. Turabona guturira amashamba birabangamiye ibidukikije. Hariho kurima mu mashamba, tuvuze rero ibidukikije bahari mu bya binyabuzima, gacazamo rero n'ibitari binyabuzima, imitumba, amasoko n'ibindi. Harimo rero n'uruhigi nago nyene rubangamiye ibidukikije. Kurima mu myonga tugahindura ibidengeri kama by'amazi. Harajemo rero n'ugutosekaza amazi. Hariho inkukura idutwara uburyohe bw'isi. Ubworozi harya twororeraho tubonye hose, harya inka zirirwa ziranyonyanga cyane cyane ku mitumba mugiye kuramuza musanga ivyatsi byaraheze, amabuye asigaye ari ari hejuru. Icanyuma hariho abantu bimba ubutare, imisenyi, amabuye bibangamiye ibidukikije.
Iruhande y'ibyo bibangamiye ibidukikije, amashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata nubwo avuga ko ashimishwa n'utwigoro twa leta twakozwe muri imyaka iheze acafise icanegura uburyo buke bukigenerwa. Diomede Mujojoma atwara ishyirahamwe Ensemble pour la protection de l'environnement.
Mu mabije y'igihugu usanga iyo bagize ngo bahaye ico gisata cyo gukingira ibidukikije amafaranga menshi, usanga bayihaye ibice 8%. Naye handi usanga ari hagati ya 4, 5, 6. Ayo mafaranga nayo inka yo kuriha ibiro abakozi bonyene bakorerayo. Uravye uburyo bukoreshwa si bwinshi si kirenga. Nk'ubu turiko turategura ibikorwa, turiko turabitegura na n'ubushikiranganje bujejwe gukingira ibidukikije, usanga nabwo nyene kugira igikorwa gikogwe ari uko burinda kuja kurondera imfashanyo mu yandi mashirahamwe canke ayandi ma entreprise akorera ngaha mu Burundi. Ayo rero mu gihe atagize ngo agire icafashije, urumva ibikorwa birahava no guhagarara bigahagarara. N'imiburiburi nk'ibice nka 40% by'intunganyo y'amafaranga leta yokoresha ibidukikije vyotegerejwe kuba bifise iyo bije kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa.
Muri ibyo bikorwa bimwe leta yamaze kuvyumvira, ibindi gashaka kubishyira mu ngiro.
Kwijukira inyigisho zijanye no kubyara ku rugero nta kundi. Ibyo kubyara ba minani, ba miburo, ba nyandwi tubisezere. Dutegerezwa gutera ibiti byinshi mu gihugu cyose, kororera mu mpongore zijya nka zirirwa ziratembagara ku musozi, guca imikobeko no kwambika imisozi yacu ibiti bijana n'indimo n'ibindi. Kwirinda no kwamirira kure ibikorwa bishobora gutosekaza amazi. Kubahiriza cha kibanza cihemero cinzuzi kwirinda no kwamirira kuri bikorwa byose bikorerwa mu mashamba nk'uruhigi utulira no kuyarimama ikindi gikomeye no kwijukira kuba mu bigwati kugira ngo turonke isindimwa ikwiye aho dushora kurima
mujoje marafite cyahantu buri abantu bose muri rusange
abanyagihugu batera kamo yuko umwe wese yotegerezwa kumenya icarico ibidukikije akamaro ibidukikije bimufitiye hanyuma akagerageza kubikingira aho aherereye ariko se abanyagihugu gusa turafatira kandi no kuri aya mashirahamwe amashirahamwe yishinze gukingira ibidukikije ntitwishinge tuvuga gusa tuvuga ku munwa mugabo tuje no kuri terrain hanyuma dukora ibikorwa abo banyagihugu baheze babibonereho nabo bafatireho akarorero hanyuma ayo mashira hamwe yabikorera ivyabo nabo umwe wese mu mugambi agomba gukora awukore aravye yuko uwo mugambi udahava uza konona ibidukikije akabanza kuba vyavyigwa bita étude d'impact environnement
Nubwo ya mashira hamwe n'ibisata vya leta bemeza ko bidukikije vyatitutse mu gihugu c'u Burundi nta bitigira ibishasha byo muri imyaka nkini heze vyerekana urugero vyononekaye ko Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiye mu Barundi Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya Amerika Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiye mu impunzi z'Abarundi Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiye mu Barundi
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio inshuti ya bose 88 nibice 3 kuri uyu wa mbere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije murantunga Leta y'u Burundi ihamurantunga iyo ni inkuru twatubashikirije mu kanya gaheze ubona reka tubashikirize igice cy'ikiganiro muri sanga twabashikirije haci ya kanya gato hirya no hino ku isi abana barakoreshwa mu bikorwa vya politike bakanajanwa no mu ntambara bikabasigira ubumuga bwo mu mutwe nubwo mu mubiri iyo batasize ubuzima ibiro vya ONU rero bijejwe abana ku isi UNICEF bigereranya ko muri iki gihe abana bashika imiliyoni 2 bishwe hagati y'imiliyoni 4 na 5 bamugaye abandi imiliyoni 12 bateshejwe ibyabo bibasigara batagira aho bakika umusaya abarenga imiliyoni 1 babaye impfuvyi canke batandukanye n'abavyeyi babo mukanya rero nko tubabwiye mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na bwana Jacques Nshimirimana umuyobozi w'urunani rw'amashira hamwe aharanira gateka k'abana mu Burundi FENADEB mfunyafunyo atangura mubaza ikibazo cyo gukoresha abana muri politiki uko cifashe tumutega amatwi
murakoze cyane bwa mbere bwobwo imbere y'ukumbura yo kwishura kuri ico kibazo cinge n'abana bakoreshwa mu bibazo bya politiki nagire mbanze nibutse abatwumviriza yuko abana numuce umwe mu bandi banyagihugu babagize igihugu no kuvuga nk'ayo wacu mu Burundi abana bafite ibice birenga hafi 56% nuvuga abana bari munsi y'imyaka 18 abo rero baba bari mu mugwi umwe n'abandi barundi bose bisigura yuko ibibazo vya politike igihugu kiba kirimwo ibibazo vya politike tugenda ducamwo nabo bana irabakora ko kuko nabo baba arabarundi ko ari giye duhora tuvuga abantu kamengo nabandi bantu b'abanyamahanga batarabwa nibibazo biba biri mu gihugu hanyuma mu bihugu nk'ibi byacu nk'u Burundi cyangwa mu bihugu bimwe byo muri Afrika babikiri mu nzira y'iterambere biba bikiri ko birirondera mu by'iterambere abana bahura n'ibibazo byinshi cyane bifatiye ku bya politike aha notanga nk'urugero uravye nko mu myaka yagiye ihera ngahi wacu mu Burundi kugira ngo tureke kuvuga abandi tuvuga ivyo wacu abana bagiye bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Abana barakoreshejwe mu bijanye n'intambara, mu by'intambara. Aha mu Burundi twagize igitigiri kigera hafi ku bana 14,000 bakoreshejwe mu by'intambara, no kuvuga 8,000 bakoreshejwe ku ruhande rw'abagwanya leta yari ihari ico gihe, n'6,000 bakoreshejwe ku ruhande rwa leta yo nyene yari ihari, kandi yari izi yuko yari yarateye igikumu ku masezerano ajejwe guharanira agateka k'abana no kubuza gukoreshwa kw'abana mu bihe by'intambara. Abo bana rero nk'14,000 numugwi umwe mu yindi migwi itandukanye y'abana bagenda bahura n'ibibazo bya politiki. Abo nabo barakoreshejwe kandi bakakoreshwa ku rugero ruhanitse cyane, no kuvuga baje ku rubuga rw'intambara. Hariho umugwi w'abana bakoreshwa mu bya politiki mu mashure, mu mihana, babana nk'ibi biheruka kuba ngahe wacu, ugasanga abana baje kuririmba, baje gutamba batazi ibyo bari kwaririmba ibyo ari byo. Ibyo byose ni byerekana yuko gukoreshwa kw'abana kuriho kandi kukiriho n'uyu munsi mu gihugu cacu. Hariho akandi karorero kumbure twoshobora gutanga, n'umugwi w'abana bahahamuka kubera ibyo babona n'ibyo bumva igihugu kiba kiriko kiracamo. Uyu munsi ntitwobideha yuko umwana w'umunyeshuri aba ari mu ishuri, aba yarafise umwete yuko agiye kwiga kamenya, hanyuma akazovamo umuntu akomeye cyangwa akaronka amanota meza. Uyu munsi avuga ati numvise bimwe ariko baravuga abanyepolitike, ndabona ko ubuzima buhagaze, ndabona yuko ejo hanje hataboneka. Umwana nk'uwo acahahamuka, amaze guhahamuka afata ingingo za hafi. Izo ngingo za hafi abafashe zimugarukanira, zimuzanira ingaruka mbi cyane. Ntanga akarorero nko ku bana babigeme, avuze ati n'ubundi naho no kwiga nta kintu na kimwe mbona bizomarira ninaguma mu ishuri. Uwo mwana atafata inkinga atireka wa muntu ariko arandondera nemere twubakane, gatebe bakafite imyaka 12-13, inyuma y'imyaka ibiri uwo muntu akamwirukana akamukura mu rugo. Uwo mwana azogumana ico gikomere kandi azobaza yuko yagitewe n'injyane za politiki igihugu cari kirimo. Ari naco gituma iyo turiko turatabaza tuvuze induru tubwira abanyepolitike bacu tuti turabubaha, mugabo umukino muriko murakina ni mukine mwubaha, kandi mwibuka yuko mufise devoir yo gukingira abana ejo bazobasubirira bakaba nabo ari abanyepolitike, kugira ngo bakure baronke iyo chance yo gukura. Abanyepolitike tuba dufise uyu munsi bavuga canke bakora kuko abandi bo hambere babaretse bagakura, iyo babaniga canke bakabanigira mu menshi uyu munsi ntaba bariko baravuga ibyo bariko baravuga. Rero nico twebwe tuba dusaba nta kindi, kugira ngo abana babahe iyo chance yo gukura nabe ejo baze baze kumbure bakosora ivyo bakuru babo vyabananiye canke bakoze nabi.
Ni igikorwa cyiza cyo guharanira uburenganzira bw'abana kugira ngo nyine bakure neza, bazavemo n'abayobozi beza bejo hazaza. Nkuko natangiye mbivuga, abana bakoreshwa muri politiki mu bihugu bitandukanye, si mu Burundi gusa. Muduhaye cyakora ingero zihariye, muvuga abakoreshwa, abana bakoreshwa mu mihana, mu mashuri, ndese ubundi hari amategeko abuza gukoresha abana mu bikorwa bya politiki? Haba hari ibikorwa bya politiki abana bemerewe gukora n'ibyo batemerewe? Mwe mu bikurikiranira hafi, hari amategeko abarengera?
Ni kibazo cy'umbure kitoroshe, ariko amategeko arengera abana arahari. Amategeko avuze yuko abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki arahari, ariko kenshi abajejwe kuyashyira mu ngiro, abajejwe kubibahiriza barayirengagiza. Rero je nagira n'isura ahubwo cyane cyane igituma bayirengagiza kuko barazi ko hari, kandi naho two yavuga nk'ubu notanga urugero umwana ashaka. Ntanze nk'akarorero nk'ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamakungu aharanira agateka k'abana, ivuga yuko ikintu cyose umuntu ariko arakora yaba ubutwara cyangwa ubutwagwa cyangwa umubyeyi ategereza kugikora ashize imbere ineza y'umwana. Nkako n'akarorero k'itegeko rikingira umwana ku buryo wewe ubutwara umugambwe ku mutumba cyangwa mu ikomine ugiye kugira umunsi mukuru ukavuga uti nkeneye abazontambira, ubanza kurabuta imbega inyungu y'umwana nashize imbere muri ibi bintu ngiye gukora n'iyihe. Nkako n'akarorero ufashe nk'ingingo ya 16 muri amasezerano mpuzamakungu ajejwe ateka k'abana, nayavuga yuko umwana ategerezwa gukingirwa no mu buzima bwiwe yiharije, ibyo twita la vie privée. Donc bakamukingira ku kintu cyose gishobora kumuhungabanya. abo bamukingira ni bande sabakuze sitwebwe samashira hamwe si leta ivyo rero baba babizi n'ababikora babikora bazi uko amategeko abahari ariko nagire mvuge kumbura igituma usanga kenshi abantu bavyirengagiza abavyirengagiza umenye yuko nk'ubu turi ko tuvuga ababana abahariho imigwi itandukanye y'ababana umwana w'imyaka 16 uyu munsi kumunye politike ntaba ari umwana cyane umwana w'imyaka 15 kumunye politike ntaba ari umwana uko bavuga ati nimba ngomba kwitegurira ivyo mu 2020 kandi aha rero nagire ntomora ikintu kimwe turi ko tuvuga ibimumenye yuko abana bakoreshwa ku mpande zose impande zose abana barabaniganira ko kubera iki kuko baba constitua electora yo mu myaka iri imbere baba bavuga bati aba bakuze baturondera ko inzoga baturondera ko amahera baturondera ko ubuzi mugabo niyo twiyegereza abana b'imyaka 15 mu 2020 bafite imyaka 18 cyangwa imyaka 19 abo bana bazaba bageze gutora kuko ngaho iwacu umuntu atora kuva mu myaka 16 niho bamuha karangamuntu nabyo byahindutse kuva mu minsi heze ubundi kare siko byari biri umuntu yari yemerewe gutora kuva ku myaka 18 byahindutse mu 2009 niho batanguye gutanga amakarangamuntu ku bana b'imyaka 16 bisigura ko ufite karangamuntu abayemerewe no gutora aba yacitse umunyepolitiki ariko ku munyepolitiki n'utarakwiza iyo myaka abona ati mu myaka iri imbere azoba yayikwijije ni pepiniere nuko ntatoye neza ingene no gitomora neza mu Kirundi
none se
bavuga ati reka aba bantu ndabiyegereza kugira ngo mu myaka iri imbere nze ndabikore ko kuko bobo nta buzi baba bariko barasaba kandi ni benshi
nagira ngo rero twakire ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya bakabaza cyangwa bagatanga ibitekerezo nduw'Imana turi kumwe ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
abana barahohoterwa cyane ukasubona barabakuye mu mashure ngo bagiye kurihindura ubukinigambwe kandi bakaba babiteguye aho ikigo bikaba birahagaze ukasubona barabakuye ngaho ngo babacanye nk'umuntu arasya kure ngo bagiye kurihindura ubukinigambwe abantu benshi bakaba imitanzu yeje bakayoreza ikigo bikaba birata ukacusanga n'umwana nta bumenyi abufitiye agumye adubura n'icyo roho kwiga ukabisanga ariko arayirebera nko gufatikaye na migambi yose bakoresha nibasaba ko bokoresha abo bakuze bakareka gukura abo bana babasamaza icigwa yuko babasamaza icigwa kuko icigwa niko kazisa kazi ukibona ngubu ahageze ngo ngota mu mashure ibaze kurinda ukakibona icyo bintu bacitayemo akace bazi ntibazi n'icyo bagiye gukora bosaba ko botora nk'abo babizi bakaja nko ku mashure bakaja nko kurinda imigambi bakareka abo bana bari mu mashure
urakoze rwose nduw'Imana kuri iki gitekerezo cyawe twakire na François Tansura nyumva
yego ndakumva
urahagana hehe
yendi ujumbura yego genda nivise igitekerezo
yego
bo ubwa mbere ho kuri byo byanye n'abana bajyanwa mu ntambara cyangwa mu bya politike bisanzwe n'ibintu byo kwiyamiriza cyane ariko rimwe nari musanga bigoye ngende bo bosha kubigwanya murabona nk'ubu hari ibintu byabavuga ngo Islamic State Amerika ya Kiislamu abona n'abantu bakoresha abana kandi bimwe na bimwe bigoye nabone kubagwanya kuko baba baramaze kwemera kujya muri ibyo by'ubugizi bwa nabi ariko rero kibabaje ni uko ariho n'amaleta amwamwe usanga ariko arakoresha abana mu bya politike ari amaleta yemewe aba yarasinye amasezerano yo gukingira abana ugasanga nabo ntibariko barakurikirana icyo nifuza rero ni uko ibihugu byose birakwiye gushyiraho amasentare akira imanza abo bantu baba bajyana abana mu bya politiki cyangwa mu bintu by'intambara
bwana Nshimirimana Jacques Nshimirimana ibyo nduw'Imana avuze na François murabivugaho iki nduw'Imana we yaratangiye anavuga biriya byo kujyana abana mu byo kuririmba mwari mwabikomojeho mu kanya mwavuga iki ku bitekerezo byabo
murakoze cyane bose bahurije yuko gukoresha abana mu bya politiki atari byiza kandi ari ibintu by'ukuyamiriza cyane. Nduwimana yavuze yuko ari abana bakorwa ku mashuri bakaja kuririmba bakaja gutegera bategetsi batandukanye. Mu by'ukuri twebwe tumaze kubitohoza buke buke, singi bayafashwe n'umugambwe kanaka kugira ngo bakure abana mu mashuri, ahubwo ni bimwe by'abantu bakumbure bagomba kurondera amanota, guca amanota ku baba babakurira. Umuntu aba ari umuyobozi w'ishure abafite ubushobozi bukwiye ku banyeshure, murabona baba ari ntama ahubwo yatejo nta shure rihari tuzokugara tuzoje gutegera buramatara zoza utugendera ishure rica ryugara. Aho rero ico onigikorwa ca bamwe bita ba inspecteur muri education bakwiye guca bahamagara uwo mu directeur bakamubaza ati wewe ni gute ushobora kugara ishuri umunsi wose ubushikiranganzi butafashe ingingo yuko hari konje, kuko hari konje iba ku bana bose uko baba bafite uburenganzira bumwe. Mugabo rero kudahana ni ngorane kuko umuyobozi kanaka bikoze akabona uwundi ntabikoze watabikoze baca bambwira ati wewe ivyo mugambwe ntuvyumva neza. Ni ukuvuga baca basigara bariko bakinira kuri ba bana avuga ati ni ntabikora nka kumwe naka yabareka ngo baje gutegera buramatari ejo canke hirya ejo bazohava bibaza yuko ivyiyumviro vy'umugambwe ntavyumva ntabitahuwe. Aho rero twese dusaba ababa bari mu bushikiranganje kandi ivyo osi bintu bisaba nuko ari umushikiranganje ategezwa kuvyikorera wenyine, hari habagenduzi b'amashure nibace bandikira maketa ba directeur babaze bati ninde yatanze uruhusha rwo gusivya ishure abana ngo baze gutegera umutegetsi kanaka. Iyo naho ari ingingo yafashwe igafatwa bikemezwa bikaboneka yuko ari ingingo yafashwe n'ababifitiye ububasha, naye handu tusanga umudirekteri wese umuyobozi wese ariko akinisha abana uko yishakiye. Nka bimwe mu myaka yahera wasanga abana bagiye kurima mu murima w'umuyobozi, murazi yuko ivyo byabayeho cyane tugatabaza tukavuza induru ugasanga abana aho gutonda mu ishuri bagatonda ku musozi bajanye amasuka bagiye kurimira umuyobozi mugahageze kuyimbura ntibamenye iyo byaciye bikaca byimburwa n'uwo muryango w'umuyobozi. Nibyo rero n'ingendo dukwiye guhindura kugira ngo by'ukuri abana bari ku ishuri babe ku ishuri babagiye kwiga iby'ubumenyi bakeneye kurima baraja kurima iwabo, bakeneye kuririmba baraja mu masengero kuwa gatandatu no kuwa mungu, bakeneye guta umwanya canke gukoresha umwanya wabo muri ruwazire baraja gukina imipira, mugabo ntibabakinishe muri politiki. François nawe avuze ibyo gucira imanza abantu babajana abana mu bintu by'intambara. Tugeze kuri ico o ni kibazo gifise imisansibilite politiki kandi iri ku rwego rwo hejuru. Ubundi si ukubera ko tutaba tubona ibibazo byose mu gihugu cacu bituma tutabivuga umwanya wose, mugabo tubanza kuraba igihe tuba tugezemo. Uyu munsi nimba turiko turavuga ikibazo c'abana bakoreshejwe mu ntambara 2014 ni ukubera ko tuzi ko hariho umugwi washizweho witwa Sever uje kunwanisha abarundi donko kumenyesha ukuri abarundi kuvyabaye. No kuvuga kimwe mu byo tuba twiteze kuri uwo mugwi natwe nk'abari mu mashirahamwe haranira agateka k'abana, nuko uwo mugwi uzotwereka neza abakoresheje abo bana ni bande bajanye abo bana mu ntambara. Ko nabivuze ni raporo zasohotse igice kimwe cy'abana bakoreshwa n'abari muri leta ico gihe, ikindi gice kigakoreshwa n'abari mu bagwanya leta ni bande bakoresheje abo bana. Kugira ngo tubimenye abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze kuko abo 2014 n'abakoresheje uva mu 93 gushika mu 2021 abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze bafise abana nabo bafise imiryango, mugabo iyo miryango bafise ikeneye kumenya iyo myaka yose bamaze kuva muri 93 gushika muri 2001 bari ko bakora iki, bari kurima he, ntibazoshobora kuronka ingene babwira umugwi udatanze ukuru utagize ayo matohoza ngo bimenyekane. Hanyuma arabasaba imbabazi bazisabe, mugabo avuga ati twebwe twaragiye gukura abana ku ishure abari kuri position y'igipolisi canke igisirikare canke abari mu kirobere bimenyekane, hanyuma imitima itekane. Kuvuga ikibazo nk'iki kubishira mu manza sinibaza yuko ari ikintu coroshe muri uyu mwanya muri context tuba turimwo mu gihugu, kuko abana baguma bakoreshwa.
Rero byari bimwe mu byo mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Jacques Nshimirimana umuyobozi wa FENADEB. ahani naho duhereje ibiganiro twabateguriye mwari kumwe naho yanditanga ishaka murakoze.